mo bandiraɗo Ijbi d'America. Mbahayi kaze ku Ijbi d'America yivugiri Washington DC mu kimundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25 31 na metero 41 mu gitondo. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania zikomeje kwitabira gahunda yo gutahuka, ariko bamwe bavuga ko ari amaburakindi.
Aho rero turahafise ikibazo cyane kandi abico kiri kukiranatuma benshi bahunguka kucuraba jembo na nonga ndahagwa nubundi ntahe byose n'imiruho gusa cyuvuga ati nta sitakira umuzimba reka ngende.
Abatahutse munsi baturutse mu nkambi za Nyarugushu, Nduta na Mutendeli mu kanya turabagezaho inkuru irambuye. Mu Burundi abatuye mu ntara zihana imbibi n'ibihugu biturukamo ibicuruzwa by'amagendu bafite impungenge zo kwandura virusi ya corona.
Turafite nk'umweha wo muri Gitazi uri muri mu ntara ya Rumonge, akabaho uwo bita mu Kiringi uri muri Kabezi muri ntara ya Bujumbura. Hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri Kabezi no ku Nyamugari no mu Ruziba aho bita kuri Orentiki.
Uwo ni umunyagihugu wo mu ntara ya Rumonge iri ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika, aho abaturuka muri Tanzania na Congo binjirira. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yaratahukanye intsinzi ya manda ya kabiri inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, aho abakandida babiri ba mbere baronse amajwi yegeranye cyane. Komisiyo y'amatora yabitangaje byo ku munsi wa gatatu, aho yatsinze uwo batavuga rumwe igihe kirekire John Mahama. Akufo umugambwe New Patriotic Party yaronse amajwi 51.59%, mu gihe Mahama nawe wo umugambwe National Democratic Congress yatahukanye amajwi 47.36%. Byabatoye nk'uko byashikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora Jean Adukwei Mesa. Ibyavuye muri ayo matora nyene ku ruhande rw'abashinga amateka ntibiramenyekana. Mu gihe byatangajwe ko amatora yabaye mu mahoro, igipolisi cyavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batanu bishwe mu bwicanyi bufitaniye isano n'ayo matora nyene. Muri Ghana ubutegetsi bumaze guhanahanwa mu mahoro inshuro ndwi kuva hagarutse intwaro ya demokarasi haraheze imyaka 30. Injyane z'inyuma y'amatora zamye ziherera mu butungane ibitamenyerewe mu bindi bihugu byo muri ako karere. Muri Afrika kandi umutegetsi wa ONU yavuze ko Sudani iri mu bihe ikeneye gushigikirwa, mu gihe iriko iragana ku ntwaro ishingiye kuri demokarasi kandi ikeneye imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'ibibazo by'ubutunzi. Rosemary DiCarlo, icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe ibibazo bya politiki no kubungabunga amahoro muri Sudani na Sudani y'ubumanuko, yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kabiri tariki ya 19/12. Sudani izoba ikwije imyaka 2 ivuye mu myiyerekano yarangiye Perezida Omar Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane 2019. Sudani irongowe n'akanama kagizwe n'abasirikare hamwe n'abasivile, ariko Di Carlo avuga ko Sudani igifise ibibazo by'amacakubiri ashingiye kuri politike hamwe n'ibibazo by'ubutunzi. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatangaje ejo kuwa gatatu ko yugaye amatohoza y'ibanze ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuba byarakozwe n'abasirikare b'Ubwongereza inyuma y'aho inteko mvamakungu zirongowe na Amerika zitereye igihugu cya Iraq. Ibi Fatou Bensouda abitangaje inyuma y'imyaka 6 hakorwa amatohoza ku nyifato y'abasirikare b'Ubwongereza, cyane cyane uko bafata abanyororo ba Iraq bafashwe. Mu mwaka w'2017 iyo sentare yirahe mu Buholande yavuze ko hari ibyemeza biboneka ko abasirikare b'Ubwongereza bakoze ibyaha byo mu ntambara, ariko ejo kwa gatatu yavuze ko atacyemeza yabonye ko Ubwongereza bwakingiye ikibaba abakekwa ibyaha baburanishijwe n'amasentare y'ico gihugu. Iyo sentare iriko irakurikirana kandi birego ku byaha by'umuntambara byo byarakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika hamwe n'izindi nteko muri Afghanistan. Amerika yamye yanka kwemera ububasha bwa CPI kandi igihe iyo sentare yiyemeza gutanguza amatohoza ku basirikare bayo mu ntango y'umwaka, icyo gihugu cyaciye gishavura cyongera gitere gitsure abategetsi b'iyo sentare. Hano muri Amerika, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko agiye kubandanya urugamba rwo guhindura intsinzi ya Perezida yatowe Joe Biden mu matora yabaye mu kwezi guheze mu gushingisha urundi rubanza ku byavuye mu matora. Ni nyuma y'aho sentare nkayenyuzwa ya Amerika iteshereje agaciro urubanza yitwaye ku byavuye mu matora muri leta ya Pennsylvania. Izi manza z'agasakisaki sikurikiye izindi nk'izi zitari nke Trump hamwe n'umugwi wamufashije kwiyamamaza batsinzwe mu twigoro twabo two gushaka gutwara iyindi manda y'imyaka ine. Urwo rugamba rwo kwitwara mu butungane rubandanya mu gihe intumwa z'abanyagihugu mu gihugu ari nazo zemeza watsinze amatora y'umukuru w'igihugu ziteganya gutora kuri uyu wa mbere.
Arakoze Aloyse Bihigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com naho ku rubuga rwa Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika. Leta ya Tanzania yifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ikomeje umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zabyifuje. Abatashye kuri uyu wa kane baturutse mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli. Inkuru irambuye James Jovin ni mu nkambi ya Nduta.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli. Abari bashije ku rutonde NACER ni imiryango 120 igize abantu 350 ariko hatahutse hafi igice cyabo abatashye bagiye mu ntara z'Amakamba, Rutana na Ruyigi. Amakuru dukura mu nkambi ya Nduta avuga yuko ibitigiri bike by'abatahuka bibana n'uko benshi muri bo ubona yuko icyo bahunze kitarakemuka naho bahimirizwa gutaha. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho ryasanze biyandikishije gutahuka bariko baritegura.
Ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka, abantu benshi bahunguka batabishaka kuko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze, ibirengeti baduhaye byaraheze, amasafuriya baduhaye yarahetse, benshi bagiye bagenda bayikorako. Umuntu rero abonye hajya abuze hajya mikabana aca avuga ati reka nkunguke, agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka.
Yewe ndi mpunzi sanwe ndi umukenyezi aba ngahinduta. Bijanye n'ihunguka turiko turabona suko benshi bagenda banezerewe, bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe gusa kimwe gusa tubibayemo uko nyene. Ingorane ya mbere dufise nta bintu dufise byo tujyamako zarahetse, nta n'icyombo tugisigaranye twokoresha ngo duteke. Iyo hageze rero aho turimo turaronderera indi abana ucura bidusombowa, hageze n'ubundi mu kuryama bikatugora, wagira utubazo tunaturiya bivanye no kunja noneho byose bikaca bigorana kuko indi turonka muri make turazigihenguruka ariko kubera yuko tuguma kunja imwe abana baca batugora, hagera kuzoja gupokera iyo ndi abo bana nabo batakiyumvamo bikatugora ukuntu tworondera ibindi byo gukaba. Aho rero turahafize ikibazo cyane kandi ari kiriko kirana
kiranatuma benshi bahunguka kucuraba kijembo na nonga ndahagwa nubundi ntahe byose n'imiruho gusa cyuvuga ati nta sitakira umuvyimba reka ngende
kugwizo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise ico basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe impunzi makungu gita ku mpunzi Hasel
cyo saba UN na leta ya Tanzania modufata neza kuko fitwebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitayimeze neza aho bazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyene nibo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse Burundi ni mutahe
ico dusaba twege tutarahunguka dusaba yuko umutekano uboneka kugira tugende nk'ubu hataragera yuko natwe tugirane erekana twebwe impunzi tutabona yuko amahoro ariho ngaha nitwohaguma kubera tuvuga ati hose ngo barapfa
ikindi dusaba UN nuko yotworohereza mu kuronka ubuzima bwiza mu bijyanye n'ifungurwa ukuntu twoza turaronka ibikoresho bikwiye uburyamo bukwiye kuko nk'ibyo twagiye turaronka kuva dushitse ubu byaraduheranye ubu ntidusigaye turonka n'icyo twojyama ko cyanke nk'icyo twokwifuka
mu mpera z'ukwezi guhera kwa 11 uyu mwaka w'2020 umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha igihugu cya Tanzania cyitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ahuriye na mugenzi we John Pombe Magufuli wa Tanzania mu ntara ya Kigoma aho baganiriye iby'ubutunzi n'ibijyanye no gutahukana impunzi z'Abarundi
Nimo kubinginga mugende kuyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kobera ntacho dufise kunyegeza makungu yose yarabonye byabaye mu Burundi ufise amaso nabwirwa ngora ntubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ngorane zatumye muhunga zitakiriho ubu butumwa bwa leta ya Tanzania ubu butumwa bwa leta y'u Burundi nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira
Ubitigiri vya nyuma vya tanzwe na seri mukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2020 impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 150,000 mu nkambi ya Mutenderi yasigayemwo abarenga gato 27,000 Nduta barenga gato 70,000 na Nyarugusu 50,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika
Umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya corona muri Uganda ukomeje kwiyongera imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ubuzima igaragaza ko abagera ku 1,000 banduye mu gihe cy'iminsi 3 abanduye benshi baboneka mu murwa mukuru Kampala inkuru irambuye inyasusi bahije
Minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu itangaza ko icyorezo cya COVID-19 gitangiye gukwirakwira mu bantu bari hejuru y'imyaka 60 kandi cyari cyaratangiriye mu bafite imyaka yo hasi Afgana n'abanyamakuru kubagezaho imibare mishya yabanduye uwungirije ministre ushinzwe iby'amagara y'abantu Joyce Kaducu yavuze ko ibi bisobanuye yuko n'umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo ugiye kwiyongera
As Ugandan outbreak has progressively shifted from the younger population
Ati ubishyorezo gikomeje kuva mu bakiri hagati y'imyaka 30 kugeza ku 39 ubu akaba gitangiye kwibasira abantu bakuze guhera ku myaka 50 no kuzamuka bivuze ko tugiye kubona abantu benshi muri iyi myaka batangira gupfa ubundi abantu ntabwo bari barimo kurwara bikabije cyane ariko ubu bagiye gutangira kurwara kugera kuremba bivuze ko n'umubare w'abazapfa uziyongera twese ibi biduteye impungenge kandi imibare y'abandi yatangiye kurenga ububasha bw'igihugu gifite mu by'ubuvuzi abashinzwe iby'ubuzima bagaragaza ko ibipimo byakozwe ku itariki ya 6 ukwezi abantu 71 basanganywe iyi virusi naho ibipimo by'umunsi wakurikiyeho byo bisanga mu bantu 660 bivuze ko mu minsi ibiri yonyine abantu basaga 1,300 banduye iki cyorezo akaba babaye ubwa mbere mu gihugu kwandura umubare munini nk'uyu mu gihe gito cyane kuva aho icyorezo cyadukiye hano mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka Minisitiri Kaducu yanavuze ko leta irimo gutegura indi migambi yo kwirinda iki cyorezo gishobora kuba kirimo cyongerwa umuvuduko n'ibikorwa bya politiki byo kwiyamamaza biri mu gihugu ubu ngubu Muri iyo migambi leta irimo gutekerezaho yasobanuye ko harimo gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo ni muri urwo rwego rw'ibikorwa bya politiki leta ivuga ko birimo gukusanya impumbi y'abantu bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Robert Kyagulanyi izwi nka Bobi Wine w'ishyaka rya NUP hamwe na Patrick Amuriat w'ishyaka rya FDC baherutse gufatwa n'igipolisi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kubera ko bakoraga amanama ahuza abantu benshi cyane kandi akanama gashinzwe amatora karabategetse kutarenza abantu 200 mu manama yabo ya politiki. Icyakora mbere y'uko kukwiyamamaza gutangira, impirimbanyi hamwe n'abatavuganwe n'ubutegetsi babusabye kuba busubitse aya matora kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira, bavuga ko bigoye kubuza abaturage kwitabira amanama yo kwiyamamaza muri politike, ariko leta irabyanga. Nubwo mu kwezi kwa gatandatu Perezida Museveni yari yaravuze ko igihugu kitazategura amatora mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya corona. Gusa nanone ukurikije ibyatangajwe na Perezida Museveni ubwe mu kiganiro aherutse kugeza ku banyagihugu gifashe kuri iki cyorezo, umubare wabo kirimo kwicura cyari mutoya cyane ugereranyije n'uwabanduye.
As you can see, the death rates are still low.
Ati, nk'uko bigaragara ab'iki cyorezo kirimo guhitana bacyari bakeya kubera imigambi yo kwirinda ikazi twari twarashizeho mbere. Icyo gihe abarwayi bari bakeya cyane, bivuze ko n'abavuzi babitagaho cyane, ariko naho bigeze tugomba gukoresha imbaraga. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu yerekana ko abanduye bari hafi 24,000 ku 62,052 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Iyo mibare isobanura ko hafi 10,000 kuri bo bamaze kuvurwa bagakira, naho 207 bo akaba bamaze gupfa. Hagati aho Minisiteri yaburiye abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane zigana mu mujyi wa Kampala, kuko ariho havumburwa umubare munini w'abandura buri munsi kuruta ahandi hose mu gihugu, nubwo n'utundi turere twose turimo abarwayi. Iyi Minisiteri kandi kanasaba abantu kutisuka mu biturage bava mu mujyi wa Kampala mu bihe byo gusoza umwaka byegereje, kugira ngo batahajana uburwayi. Ubusanzwe umubare munini w'abantu batuye Kampala no mu yindi mijyi basubira mu byaro aho bavuka kuba hamwe n'imiryango yabo mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheri no gusoza umwaka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Dusubire mu Burundi, abatuye mu ntara z'icyo gihugu zihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bafite impungenge zo kwandura virusi ya corona kubera urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Inkuru irambuye Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nubwo imbibi nka zose zisa n'izicyugaye, bamwe maremesha kiyago basanzwe bafashije mu bijanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza canke bagenda muri Kongo no mu Rwanda. Ivyo biri uko no mu ntara zo mu banuko bushira ubuseruko bw'igihugu nko mu ntara ya Rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aba vi Tanzania na Kongo bakunze gushikira kubw'imirimo baharangurira. Abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafise amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe.
Turafite nk'umwe ha wo muri gitazi uri muri mu ntara ya Rumonge, akabaho wo bita mu Kiringi uri muri Kabezi muri ntara ya Bujumbura. Hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri Kabezi no ku Nyamugari no mu Ruziba aho bita kuri Olympique, aho hose arahinjirana barufi. Rero mu ncamake uko iyo myaha yose barakwiye kuhashira n'abapima, kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bapaha kujya bagira kandi barihisha. We ntushobora kumenya ko yaraye muri Congo cyangwa maze imizi kuko atari umurundi atari kwakuri imbibe ziruga yariko baracengekera. Arashobora kuza avuye muri Congo akakirwa n'uvuye mu Burundi uko bahurira mu mazi hagati nijoro bagahanahana abantu bamwe bakaza abandi bakaza.
Umuremesha Kiyago wo muri komine Kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba ko kwandurikiriza, kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona.
Nk'abo bantu bazi bagasimukimwayo none ko bashyikira mu miryango yabo hama bukeye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'Imana gusenga. Ndabona ntituramenya ko yaje yashyikiye mu muryango hama mu gatondo akaza gusenga. Bajya abantu bicara nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi no muri uyu muryango udashobora gushika azanyira uyu muge umwana we mu gatondo agashyika ku ishuri nawe ashikanereka kuyambira kuka wiwe. None hoho aho se twasize amakenga benshi bazana mu zabo umuge mbega tumenya gute ko batumwe no kubatana.
Ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basa n'abatacitayeho ibyo kwirinda kwandurikiza cha virusi ya corona. Ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke n'imwe muzari zageragejwe kubahirizwa. Isoko ry'Amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye itubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiteretswe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo ariko kenshi ugasanga ziragaragara atamazi bashizemwo izo usanga zirimo amazi nazo ugahura atasabune ukaraba ihari ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengera amwe gusa naho nyene abakristo bashitse hanze bace baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana icibagiwe cyo nikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho niba usanga babwambaye nko ku bitaro Prince Jean Charles isoko ryacu ryaciye rivuga ko nababwambara ari nka 10% gusa uyu munyagihugu aba mu ntara ya Gitega afise impungenge ku kiza cha virusi ya corona gishobora kubangamira abantu kubera uko kudakurikiza ingingo zo kukigwanya
abigenze bari bagize cyo gukaraba ndabona beshi babihebye bibaza ngikiza cyarahetse kandi kitarahi abwo ni wase babyijukire babishyiremo ingingo hamwe no masoko hose tuzatwinjira uko tubanje gukaraba nombo natu batiko turi ikingira kandi ho bakabifata minenego kirasubira gukwiragira mu gihugu sanga tugize ingorane kandi hari hafashe ingingo nziza kukigwanya
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru buvuga ko abafashwe n'icyo kiza biyongereye muri amezi abiri ahezi kandi ku bice 95 babaje bava mu bihugu byo hanze na cyane cyane abaca ku kibuga cy'indege muri rusange abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye ikibuga cy'indege gisubiriye kugurugwa ahezi ukwezi umuyobozi mukuru wacu Emmanuel Habimana yavuze ko mu ngingo zo kwisunga harimo no gukurikirana ingenzi ziba zashikiye mu kato
guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene kwariye ya mahoteli yose ategekanijwe n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli kwatawuri kari igenza nabi ngo aje kubonana n'abantu bya bishobisho by'abarundi ibyo byose dutegerezwa guma tubigwanya gushika ingenzi ishitse ije mu muryango canke mu bikorwa yashikiyemo aruko twabonye neza kwatamugera wa coronavirus afise
ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu nuko abo bitwa ko bari mu kato nuko atawukurikirana imibereho yabo maze bigatuma basohoka amahoteli bakaja kurondera ibyo bakenera twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kujya kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi muri uku kwezi kwa 11 guheze umushikiranganji Tadendi Kumana yarasiguriye abanyagihugu ku bijanye n'ingene boshigikira mu kugwanya virusi ya corona
by'ukuri bugaruka kuri za ngendo zo kutaramukanya kutagwana mu nda no gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune tugize iminsi tubisubiramo akagahenga Imana yaduhaye ntidusamare kuko murazi ko mu bihugu byose baronse agahengwe arijajara ikigaruka yiguje na gatatu cy'ukuri umwe wese ahari amenye yuko ari uruhara rwiwe atarakazi konyine ku kiganiro cy'amagara y'abantu ahubwo ari umurundi wese babwiye abaremesha kiyago aho ngaha mu gisagara cya Bujumbura niho twahereye no muri intara ya Bujumbura ko niho tubona abantu benshi baza bashikira umuntu baza abona muri karti hanabajejwe intwaro twababwiye yavuye hanze ataberetse yuko afite seritifika yerekana yuko yipimishe coronavirus bamusubize kwa muganga n'abajejwe umutekano bace bakora kuko abo tubafata nk'abasi b'igihugu
abagendana ubumuga bwo kutabona bavuga ko basa nabibagiwe mu koroswa inyigisho zo kwikingira virusi ya corona Emile Uwimana umwe mu bagendana ubwo bumuga asaba ko hoshigwaho ibimenyetso mfasha inyigisho kuri bo
nk'abantu bafite ubumuga bwo kutabona baragira ingorane cyane cyane nk'ibi byo kwigisha ibi dukuramukanya cyane gukaraba nimba ubimwereke ntashobora kubibona urabimubwira gusa ugasanga turafite n'ingorane kuko twebwe turandura cyane najya amabekiye yacu tugendera ko turasanga ajya amabekiye yacu bigorana ngene tuyoza ugasanga biradugora cyane hanyuma hariho bya nkoni z'abatabona bita cane blanche nazo biratugora navyene kuko batubwira ko umugera wa coronavirus usanga hariho hose kandi natwe turacakeneye na cyane cyane inyigisho kugira ngo natwe dushobore kwikingira iyo ngwara kuko tubiravye inyigisho nyinshi cyane ziza zorohereza abantu bafite ubumuga busanzwe
kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya corona mu gihugu cyose baharugwa ku 692 bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba Imana ariko amakuru dukura hijya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo byerekanye ko bafite icyo kiza kandi kikagira ko kikabahitana ubushikiranganje ntibubimenye.
Desire Hatungimana rakoze kuri inkuru ijwi rya Amerika ya bateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi. Mu Bwongereza abashinzwe kugenzura imikoreshereze y'imiti barabwira abantu bose bafite amateka yo kutakira neza imiti kutihutira gufata urukingo rwa COVID-19 rwakozwe n'ibigo Pfizer na BioNTech. Ibyo bitangajwe nyuma yaho abakozi babiri bakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bafashe urwo rukingo bakagaragaza ibimenyetso uko rutabamereye neza. Kuva kuri uyu wa kabiri, Ubwongereza bwabaye igihugu cya mbere cy'Uburayi cyatangiye guha abaturage urukingo rwa virusi ya corona. Bamwe mu Banyarwanda n'Abarundi batuye i Londres mu Bwongereza bagaragaje icyo babitekerezaho.
Urya rukingo ntabwo nzafata kuko icya mbere nta garanti mbona rufita, kandi nta research ubushakashatsi buhagize bwagize kujya rukingo. Icya mbere kenshi kabiri nibamanze bafate bo nyine barwishyire ko abo bantu nyine babigize turabe, kuko ntitumenya ingene umuntu umufasha cyangwa rufise kuba rufise ubundi bumara bushobora kugira izindi ngorane mu mubiri w'umuntu. Rero turasabye yuko Abongereza bo nyine babijyanye byo bihera ko bo nyine tukaraba bigamanze bigatwara umwaka cyangwa imyaka ibiri tukaraba ko babaho cyangwa ingene ingaruka yavyo.
Njye numva urukingo nzarufata kuko numva ari ngombwa rwose. Urugero ni nk'ubu ngiye nkora kwa muganga, nkaba mbona rero narufata kugira ngo mbashe kwirinda indwara nzahura n'izo zose zaza kwa muganga cyangwa nanjye mbe nakugirira uwo nakwanduza. So njye rwose urukingo ndumva nzarufata.
Impamvu urukingo nzarufata ni uko iyo bireba neza urabona ko aho bishyira ari uko ibintu byinshi umuntu azaba akora mu gihe kizaza bizajya bijyana n'uko umuntu yakingiwe cyangwa atakingiwe.
Kubera ko ndi umudiabetike kandi nkabarwaye na hypertension mba nkeneye ubu vaccine ibonetse, ariko mbere yo kuyifata nzareba progress yayo mu gihugu uko bimeze. Bimeze neza nayifata kandi numva ko ndi mu bibazo nayifashe.
Ntabwo nzafata kubera ko nabonye urugero rwa gripe. So sinzi rero urwo rukingo niba rutazantera iyo covid ahubwo kuko ntabwo ndizera ziriya nkingo, ntabwo ndazizera. Banteye urwa gripe aho kugira ngo iyo yo kumfata nakomeje kwirwara, nyamara ntarufashe nkajya mfata indi miti natirere nta gripe nigeze ndwara. Nubarampamagaye nanga kujyayo, ntabwo nzafata rero.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 10 Ukuboza umwaka w'1961 Albert John Mvumbi Lutudi wari perezida w'ishyaka rya ANC African National Congress rita ryemewe muri Afurika y'Epfo yakiriye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Icyo gihembo yagihawe kubera uruhare yagize mu kurwanya politiki igendera kwivangura amoko muri Afurika y'Epfo nta gukoresha intambara. Byari byatangajwe mu mwaka w'1960, ariko icyo gihe Leta Afurika y'Epfo yamubujije gusohoka ariko iza kumwemerera kujya muri Norvège nyuma y'umwaka. Mu ijambo rye yavuze ko igihembo kigaragaza agaciro kahawe ibitambo by'abantu bakomoka mu moko yose muri Afurika y'Epfo, cyane cyane abirabura bitanze kandi bakandamijwe igihe kirekire. Umuyobozi w'akanama gacunga igihembo cyitiriwe Nobel Gunnar Jahn yishimiye Albert Lutudi kubera uruhare yagize mu guharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Afurika y'Epfo. Albert Lutudi niwe wabaye umwirabura wa mbere wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Nyuma ya Lutudi, abandi banyafurika 20 bahawe icyo gihembo barimo abagore 4. Uwa nyuma uherutse kugihabwa mu mwaka w'2019 ni minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed. Igihugu gifite umubare munini w'ababonye icyo gihembo na Afurika y'Epfo ifite abantu 10, hagakurikiraho Misiri ifite 4, ibindi bihugu bifite umwe aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Tunisia na Nigeria. inshuti mwarimu duteza amatwi ahantu dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Mukubiyo ya Baro wamfashije kuyategura mbashimiye ko mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi kuri mikro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana mukomeze kugira umushimwiza.